Imumbi zani radio izwi rya America. Radio izwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 ni metero 41 naho ku rubuga rwa internet mutumbira kuri website akarungu radio yacu veo@akarungu.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo nicyo nyobo ibiganiro byo muri iki gitondo. Yabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 12 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022 bera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro wanyu mu ntara hanyuma guheza 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abantu batandatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana muri komine Matongo intara ya Kayanza. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Desire yatunga Imana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'i Amerika rikura hanyuma Matongo bivuga. Bagiye barasahura mu mabutike yo kuri umutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hanyicisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwasi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakeshira igihugu.
Ijambo ry'umugore nuko abanyagihugu gutekana kandi barazi atuye urupfu haba Maria ariko turabahoteje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyuma kimwe kitwe n'abajeshwa umutekano ab'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hanyuma bakomeze ya makomite n'ibyo basakirike atana n'umwe aguye kugira ngo umwatsi nasubire kuruca mu gihugu. Bamwe mu gihugu wese utanze inkuru mu gihe abonye mutukagenda neza cyangwa abonye umuntu yiketse adasanga ari we mwawe akarere.
Ngo menya ko mu ndwi iheze aho nyine Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha baciye bafatwa bajya gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'ino ndwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burasha turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubafunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho. No kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubize inyuma abantu basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ibyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ibyo bintu ibyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kijya gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byarayo bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibutse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'8 komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire de Tabara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Leta ya Uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha. Kibuga cy'indege cya Entebbe kimaze amezi atanu cyugaye mu ntumbero yo kwirinda ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19. Nkuru y'Idoni Dona Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Iyi nkuru ihumuriza ibihumbi by'Abanyayuganda batakaje akazi kubera ifungwa ry'ikibuga cy'indege, cyane cyane abakora ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo. Ubukerarugendo ni imwe mu nzira z'igihugu gikuramo umutungo mwinshi, kandi uretse imisoro itandukanye leta ikusanya muri iki gisata, ibihumbi by'abanyagihugu bakoraga akazi gatandukanye karimo gutanga serivisi z'amahoteli abakerarugendo bacumbikamo, imodoka zibatwara hirya no hino mu gihugu n'ibindi abakerarugendo bakoresha, bose batakaje akazi. Kandi akaba nariyo mpamvu leta ivuga ko ikibuga n'igifungura kizabanza kwakira abakerarugendo gusa mbere y'uko indege zitwara abantu bari mu bindi bikorwa zemererwa mu gihugu. Ukurikije minisitiri ushinzwe ubukerarugendo Kiwanda Subi, babara ko leta yahombye umutungo w'umwaka wose uturuka mu bukerarugendo. Ati, tumaze guhomba hagati miliyari 1 n'imiliyari 2 z'amadolari y'Amanyamerika kuvuga icyorezo cya COVID-19 cyagiriye muri iki gihugu. Ntabwo dushobora kwihangana kumara ikindi gihe kirekire. Abakerarugendo bari barabikishije imyanya mbere y'iki cyorezo, turabasaba ngo bate guhagarika ingendo zabo, bakomeze baze twashizeho uburyo bwo kubarinda buhagije. Mu rwego rwo kurinda abakerarugendo, abanyagihugu hamwe n'inyamaswa zisurwa iki cyorezo cya COVID-19, ikigo cya leta kibishinzwe gifatanyije na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byashyize amabwiriza akazi azakurikizwa. Claire Mugabi n'ukivugira. Ati, turimo kwibanda gushyira mu bikorwa amabwiriza y'iby'ubuzima yo kurinda abakerarugendo. Ikipe y'abakozi bacu baratozwe kandi bashyizwe mu bice bitandukanye bigendwa cyane. Ikindi kandi twongeyemo imbaraga n'icyo gukangurira abanyagihugu kugira ngo biyongere kugendera iyi myanya y'ubukerarugendo, kuko iki cyorezo cyatwigishije ko ibyo guteza imbere iki gisata tutabiharira abanyamahanga bonyine. Ukurikije umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege mu gihugu Vian Ruja, hashyizweho ibishoboka byose mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'uburwayi ku kibuga. Ati, kuba twarashoboye kwakira indege z'ubutabazi zagaruraga ibihumbi by'abanyagihugu bari barafatiwe hanze n'iki cyorezo, ndetse n'izindi zazaga gufata abanyamahanga bo cyasanze hano muri Uganda, kandi akaba ari nta kibazo twahuye nacyo muri ibyo bikorwa, bisobanuye ko twiteguye no kwakira indege zitwara abagenzi ba buri gihe, ariko ibi tuzabikora mu byiciro bitandukanye. Ingendo z'uruja n'uruza rw'indege 13 nizo zemerewe kuzakoresha icyo kibuga tariki ya mbere y'ukwezi gutaha, aho kizasubukura akazi, kandi umubare w'indege zemerwa kongera kugikoresha uzaje wiyongera buhoro buhoro kugeza ubwo ikibuga kizasubira gukora bisanzwe. Imashini zigezweho zo gutera abantu imiti yo kwica agakoko ka COVID-19 hamwe n'izipima umuriro w'umuntu akiri muri metero 30 zamaze gushyirwa ku kibuga cy'indege kimwe n'abaganga. Kandi abazemerwa mu gihugu bose bagomba kwambara udupfukamunwa, guhana umwanya hagati y'abagenzi, gukaraba intoki hamwe no kwisiga umuti wica agakoko ka COVID-19. Ibi byose byanaza bikurikizwa no mu maparike n'ahandi hose abagerarugendo bazaje mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Mubandanya gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komini Matongo y'intara ya Kayanza. ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'Amerika rikuraho imatonga bivuga. Bagiye barasahura mu mabutike yo kuri uwo mutumba wa Nyarumanga. Buri matari w'intara ya Kayanza Colonel Remikisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara, yasabye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu haba Maria ariko barahojeje bashyira umutima mu nda, hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe. Yanyuma zimwe zitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeje rwose, hanyuma bakomeze ya makomite y'inzego za sekirite atari n'umwe yaguyemo kugira ngo umwatsi natwe kurusha muryango utangiye inkuru mu gihe abonye tutagenda neza canke abonye umuntu yicetse atasanga ari we mwaba karere.
Ngo menya ko mu ndwi iheze aho nyine Nyarumanga hishwe abantu babiri, umugabo n'umugore wiwe, nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungera ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha icumi z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baja mu mirimo yabo, abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari umunani bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha, baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko bikefwe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo, bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari n'umubaharanira agateka kazi na muntu, yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa, abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burasha turiko turarasana, ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubafunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho. Ni ukuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko, bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango, basubize inyuma abantu, basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ibyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ibyo bintu ibyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kijya gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byaraye bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibetse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'umunani komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Icyo gitero kikaba carimanzwe n'umugwire de tabara. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vy'ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Birika neza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere yarenga iyome bunyoni, userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo uyangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement
ya vuba novuga ubusanuro ibarabara rnkatwa izoto nigenderanye ishemeye hagati ya Bujumbura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo ni umugambi munini by'ukuri wadutwaye umwanya, hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwa murenge ari ikorwa imazi nyinshi bizanguye tukaba tuko tuzikorana n'ibanki yose ariko kandi kugira mu menye iby'umwe bwa buraya bwakoze twarasize kaburimbo kilometero birenga 150 mu mabarabara kongera twubaka amabarabara y'ibu kilometero birenga 180 ari n'ibyo twatanguye mu bisata by'ingero n'amagara y'abantu muri iyi minsi ishize twitayeho cyane ibijyanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba n'imigambi itari mike ubumwe bwa buraya bwahariye gufashanya mu Burundi kandi twabiganiriye ko n'umuryango wa mbere naho imigambi Bwana Bojadondagura atari mike kandi abategetsi bakavuga ko bayishimiye leta y'u Burundi yifuza ibirenze ibyo ukubana no gusubira kunagura imigenderanire yasosekaye haraheze imyaka irenga ine asanzwe ngenda ku mana mvugizi w'umushikiranganji wa mbere
imigenderanire hagati ya Union Europeenne n'u Burundi yari yifashe neza cyane imbere y'amatora y'2015 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico FED ariko inyuma y'amatora y'2015 iyo migenderanire yatosekaye cyane aho Union Europeenne yafatira ibihano u Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari ibihano by'agahotoro kandi bitagira ifatiro ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Europeenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Europeenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Europeenne n'u Burundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cyane cyane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishyira no kwizana ku Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana
umwe bwa buraya bwahagaze imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru y'u Amerika ryaronse n'uko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kubwira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika byovanwaho ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije kuvyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho Eroje urika neza iryo ya Amerika
tukivuga ku by'impunzi z'abarundi abagera ku 400 bamaze umwaka mu kambi y'agategekanyo ya Mongemonge iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo muri Congo bugarijwe n'ubwoba bwo kuzohava bandura virus ya corona abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga muri hangari imwe harara abarenga 80
Tugiye habaye muri iki kigo cha Mongemonge iki kiza no kurikira giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno musigita ngo dutere ubwoba turamaze igihe kirekire dufite ubwoba bo no kuvuga hari ibintu byinshi dufitiye ku bwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategezwa kubaho batandukanye bijya byo kwesipasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga muri mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana 200 ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacu usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacu usanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku ugashobora dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indigo zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze n'ikigeretse ko rero turafise amakenga menshi cyane kuri iki kiza cya coronavirus gishobora kutwinjirana ngaha twebwe muri transit y'Imongemonge bivanye n'uko hariho nk'abantu usanga baje nk'abakozi babajya baba partenaire usanga baza bavuye hanze y'inkambi bakinjira ataburyo bwo kwikingira ugacyo usanga hariho nk'abandi bantu bariko baraza babandanya binjira muri transit ibintu nk'ibyo rero tutazi iyo baje bava ntituzi uko bapimwe mu gihe binjiye ugacyo usanga rero ibyo byose ni ibintu biguma bidutera ubwoba ikintu twifuza ubwa mbere na mbere ho turasaba CNR kuko yatwakitwa ngira tugasaba na HCR yuko bokora aka igikorwa cyo kudukura ahantu bakadupunguza bakazana abandi cyangwa twebwe bakadutwara mu mvuzo zo gupunguza abantu kobera abantu turi beshi cyane turafise ubwoba yuko kikiza cha coronavirus kishobora kudusanga ahantu
vrema uko tubayeho nk'ukumenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bo dukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu wahereza umwanya wundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo bisaba HCR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo kimongemonge bakadutwara natwe imurongwe hamwe tukaba umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cyuko mwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka muka ndukizanya ico kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ngwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha corona ifata abantu begeranye kandi ni mu gukorora cyangwa ni mu guhemeranira irashobora kudufata none twebwe mu kuryama turegeranye ntidufise ukuntu dushobora gutandukana nico gituma dufise guhitanwa n'ica kiza
bo kibazo dufise cerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca mbo ikindi nacyo nuvuga ko vrema mwodufashe cyane kubera n'indi ngwara ishobora kuza nkizi dusanga ngaha usangira dukesheje no kugenda iyo twari ko turaje ibyo byo kuyikingira vrema ibyo byose turabyifuza ko byoboneka ariko ntabyo tubona amazi ntayo ibyo kuyikingira mu kanwa no ku munwa ntabyo nko gukaraba umuti amazi ntayo none wo gukaraba umuti mu maboko ntiwoye hamukaze uri kuri kingira yangwara guruki nacyo nakongera ko vrema mwodufashe mu kwatukura ngaha kuko turaharambiye igihe kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntitumenya n'ingwara nyabaki
twebwe kuva korona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa n'uko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi korona turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi kandi tumaze kumva yuko korona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mujye muriko muravugana cyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka kudufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko baze n'ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduhebye kubera ko badashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako n'uwo bayigwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twuko twikingire gute
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu Rwanda urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe yigenga rusaba leta gusubira muri zimwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cha COVID-19 Aya mashyirahamwe avuga ko zimwe mu ngingo zirimo ugutangisha amande y'umurengera zibangamiye uburenganzira bw'abanyagihugu inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
imiryango nyarwanda itari ya leta 14 ikorera imbere mu gihugu yandikiye ministre w'intebe w'u Rwanda imusaba ko guverinoma yasubira mu mabwiriza amwe namwe atangwa n'inzego za leta zinyuranye. Amabwiriza y'imiryango igaragaza ko aremerera abaturage kandi bari basanzwe batorohewe n'ingaruka za COVID-19 mu ngamba zashyizweho bivuga ko zibangamiye abaturage. Ku isonga iyi miryango ivuga ku manda aherutse gushyirwaho n'umujyi wa Kigali acibwa umuntu wese utubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Madamu Kabanyana Norieti, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'imiryango itari ya leta ishinzwe kurwanya sida no guharanira uburenganzira bwa muntu, yagarutse ku byemezo byagiye bishyirwaho n'inzego za leta bibangamiye kwishyura ukizana k'umuturage.
Ariko noneho nyuma haje gusohoka itangazo ry'umujyi wa Kigali rivuga ko umuntu ugenda atambaye agapfukamunwa azahanishwa amande. Ese abaturage babayeho bate? Ese abaturage bafite ubwo bushobozi bwo kwishyura amafaranga? Urundi rugero natanga ni kuri kwitangazo ryasohowe na RDB rivuga ko abantu igihe bagiye guterana hari events zigiye kubaho cyangwa se igihe abantu batashe ubukwe bagomba kubisabira uruhushya muri RCB hakishyurwa amadolari 50. Ibyo nabyo tugasanga bibangamiye umuturage. Ese umuturage aje guhabwa amahugurwa wenda yo kwirinda COVID ni urugero, noneho tugiye kumubaza se wishyuye amadolari 50 yo kwipimisha, ese wa muturage twabanje gukora ubushakashatsi ngo turebe ko afite bwa bushobozi bwo kwipimisha amadolari 50. Ushize gahunda yo gupima abantu bitabiriye inama cyangwa bagiye mu bukwe cyangwa bagiye muri hoteli, ariko mu isoko ahantu hateranira abantu barenze 1,000,000 ayo madolari 50 ntashyizweho. Iyo turebye abantu bafata baraye muri stade ntibashyizeho iyo gahunda yo gupima, ese aho hantu turahatekereza hirya? Ese koko ibyo bintu ni gute twabyashakirwa igisubizo? Ni nayo mpamvu twandikiye minisitiri w'intebe.
Iyi miryango kandi isanga inzego za leta zitandukanye zarahawe ububasha bwo gushyiraho amabwiriza rimwe na rimwe avuguruzanya kandi agomba kubahirizwa n'umuturage umwe. Madamu Kabanyana ukuriye umuryango wagize uruhare muri ubu bushakashatsi asaba leta kumvikana ku mabwiriza amwe akwiye kubahirizwa na bose.
Nkaba ntekereza rero ko impamvu twashyiriye urwandiko tunasaba ko ari amande y'umujyi wa Kigali yavanwaho, ahubwo imbaraga tukazishyira koko muri iyi gahunda kuvuga ngo dukanguriye abantu kwirinda COVID-19 kubahirizwa ya mabwiriza y'urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima zigiye no gukaraba intoki neza no dukoresha amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera. Ibyo bintu bishyizwemo imbaraga ntekereza ko neza cyane iki cyorezo twagitsinda.
Kugeza urwego rwandikiwe nta gisubizo ruratanga, ariko hari bimwe mu byari bibangamiye abaturage inama y'abaminisitiri yari iteranye yakuyeho. Ikibazo cyari cyavugishije abatari bake cyasabaga abaturage kubasaba amazi nijoro bahagaritse imirimo yose baba barimo bakaba bageze mu ngo zabo cyakuweho isaha yo gutaha kugeza 3 za nijoro. Ibintu byashimishije cyane iyi miryango itari ya leta. Kabanyana yabigarutseho.
Twishimiye cyane ko gahunda ya saa moya yahinduwe yo kugera mu rugo, saa moya yahindutse ishyirwa 3, nibura biraza kugabanya umuvuduko mwinshi cyane abantu bagenderagaho, ndetse no kuba abantu batahaga bakoraga amasaha make biraza kongera amasaha y'akazi ku bantu bakoraga, ndetse ari n'abantu bakora business icyo gihe baza gushobora kuba babona abakiriya muri ya masaha kugira ngo bafunge saa 9 saa 10 babe batashye, ugasanga nabo bariho barihutira kugera mu rugo kugira ngo isaha ya saa moya ibasange yageze mu rugo. Nibura turashima icyo cyemezo cyafashwe, ariko haracyari vuba cyane, turacyategereje kureba uburyo ibyo twasabye nanone bigenda bisuzumwa, leta ikabisuzuma ikabireba yabo biri ngombwa bitabangamiye abaturage nabyo bakaba byashyirwa mu bikorwa.
Kuva aho icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda hagiye humvikana abaturage batari bake bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa bakorewe n'abayobozi banyuranye mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda. Bamwe berekanaga ko bagiye bafungirwa ahantu ahubwo babatera kuba bakwandura icyo cyorezo, abandi bagasobanura ko bagiye bakubitwa n'abashinzwe inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze, abandi bagacibwa amande badafitiye ubushobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi. Dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diana ni nahazwe. Adilia Biro niwe yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.
Dushimire bagenzi bacu badushikirije amakuru iyo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri isaha.